ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda kuri wa mbere umwaka w'amashuri watangiye, abayobozi b'ibigo by'amashuri baribaza uko amafaranga make bagenewe bazabasha kuyabonamo ibitunga abana.
Ibiciro byo ku isoko birahari, biraza biri hejuru, washyaho n'umusoro bikazamuka cyane. Irebye rero amafaranga atangwaga mbere, yego ntibatangaga bose, ariko nibura yabaga ari hejuru ho gato, nabwo byabaga ari ibibazo, ariko nibura ibiciro byari biri hasi.
Jean Bosco Nkurunziza, umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Katolika. Mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bubahirije impuruza yo kwigaragambya baguma mu ngo zabo. Imyigaragambya yateguwe na Societe Civile kubera umutekano muke urangwa mu karere. Nyuma y'amezi atatu badahabwa imfashanyo, impunzi z'Abarundi batuye mu nkambi ya Rusenda bahawe amafaranga yo guhahisha.
Umuntu umwe yapokeye 58,000 n'amajanatanu. Nyumvira mu mezi atatu ingene aya mahera yatunga umuntu.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda, ayo makuru kimwe n'andi yavugwa rya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga rya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwa na mugenzi wacu Adugize Bigirimana. Adugize wiriweho.
Mwiriwe neza. Veniste, muri Afrika, muri Somalia, igisirikare cavuze ko igitero cy'umwiyahuzi w'umu Al-Shababu cyahitanye abantu indwi n'abandi icyenda bakomeretse ejo ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Mogadishu. Umusirikare w'ipete rya komanda Abdullahi Adan yavuze ko uwo mwiyahuzi yiturikirije ko icyo gisasu mu masaha yo mu gatondo bishwe bari mu murongo w'abariko barandikwa kwinjira mu gisirikare mu kambi ya Naknake iri mu bumanuko bwa Somalia. Al-Shababu kandi yarishe abandi basivile 19 hagati muri Mali mu ntango z'uku kwezi. Perezida mushasha wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ahanzwe n'ibitero by'iterabwoba byiyongereye kuva atowe mu kwezi kwa gatanu. Yiyemeje kuzorandurana n'imizi uwo mugwi w'iterabwoba. Igisirikare cya Amerika ku munsi wa gatatu nacyo cyavuze ko cishe aba Al-Shababu 27 mu gitero cy'indege cyakoze hagati muri Somalia mu gushyigikira igisirikare cya leta. Andi yavugwa ibitero ni mu karere ka Sahele muri Burkina Faso. Abasirikare babiri n'abasivile babiri nyene barafiriye mu gitero cy'iterabwoba bari mu bikorwa byo gukizura mu buseruko bw'icyo gihugu. Igisirikare cya Burkina Faso cyavuze ko bishwe ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Saint-Pierre kiri mu ntara ya Tapoa, intara ihana urubibe na Nigeri hamwe na Benin. Ayandi makuru ava mu bajeje umutekano yavuze ko nabo bakora iterabwoba bahatakarije abagwanyi, ariko nta gitegiri cyabo yatanze. Kuva imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umuhari wa leta ya Kiisilamu igaragara mu 2019 hamaze gufa 1,000,000 by'abanyagihugu, abandi bashika 2,000,000 baramaze guta ingo zabo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragabisha Uburusiya ko mu gihe bwokoresha ikigwanisho cya nikleri muri Ukraine hoba inkurikizi ruhasha. Umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abategetsi b'Uburusiya bamaze kubibwirwa mu mwiherero ko Perezida Biden yiteguye kuzokwishyura Uburusiya mu gihe bwo bikora. Ibi Amerika ibivuze inyuma y'aho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avugiye ko ashobora gutera akoresheje igisasu cya nikleyeri. Yateye akamu kandi abasirikare barenga 300,000 bo kwikora ko mu gihe rukambye kujya gufasha muri Ukraine. Uburusiya kandi buriko buratunganya referendumu mu ntara zine za Ukraine igenzura. Iyo referendumu izoba isaba abanyagihugu kwemeza cyangwa guhakana ko bigenga bakajya ku ruhande rw'Uburusiya. Ariko Ukraine, Amerika hamwe n'ibindi bihugu bicuditse bavuga ko iyo referendum ari akamaramaza bavuga ko kwiyomeka ko ubutaka bwa Ukraine bitazokwemezwa n'amakungu Perezida wa Ukraine yavuze ko iyo referendum ari kimenyetso kibi ko Perezida Putin atamugambi afise wo kurangiza intambara mu karere ko mu buseruko bwo hagati abanyagihugu muri Iran ejo ku munsi w'Imana barongiye kwihereza amabarabara ku munsi ugira 10 bikurikiranya biyamiriza urufu rw'umwigeme wo mu bwoko bw'abakurde Mahsa Amini bavuga ko yishwe n'igipolisi kimuhora kutubahiriza imico kama mu bijyanye n'inyambaro abantu hafi 41 nibo bamaze gufa kuva iyo myiyerekano itangura ishyirahamwe ryo muri Iran rikurikirana iyubahirizwa ry'agateka ka muntu ariko rifise icyicaro i Oslo muri Norvege ejo ku munsi w'Imana ryavuze ko abamaze gufa bageze kuri 57 Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yasabye ko hafatwa ingingo ruhashya ku babandanya bajya muri iyo myiyerekano Umwigeme Amini yari yafuye amazi iminsi 3 mu gasho k'igipolisi abakora imyiyerekano bavuga ko yafiriye mu minwe y'igipolisi cyamuhohoteye kimuziza kutambara neza umwitwikiro wa Kiisilamu abandi bantu barakoze imyiyerekano yo gushyigikira abakenyezi bo muri Iran mu bisagara bitari bike ku isi bagaragaye muri Atene mu Bugiriki I Berlin mu Budagi I Bruxelles mu Bubiligi, Istanbul muri Turukiya, Madrid muri Espagne, New York muri Amerika, hamwe ni Paris mu Faransa.
Urakoze Aloyse Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio yacu vewe akadomo koma no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi yacu ni vewe wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere mu Rwanda kuri uyu wa mbere y'amashuri yatangiye ababyeyi bafite abana biga bishimiye ko leta yagabanije amafaranga umubyeyi yasabwa buri munyeshuri yatangaga 15,000 ku gihembwe ubazajya atanga 975 abayobozi b'ibigo by'amashuri baribaza uko amafaranga make bagenewe bazabasha kuyabonamo ibitunga abana Jean Bosco Nkurunziza n'umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique yavuganye na Asumta Kaboyi
Uyu munsi twatangiye umwaka w'amashuri ababyeyi bitabiriye n'abana bitabiriye ndetse urabona ababyeyi bishimiye ibyo leta yakoze kugabanya amafaranga y'ishuri primeri ababyeyi bose bitangiraga amafaranga yo kurya batanga seconde byari 15,000 uyu munsi na mubyeyi utanga amafaranga yo kurya atanga amafaranga 975 gusa urumva rero mu gihembwe rwose mubyeyi watanga amafaranga arenga 10,000 uyu munsi akaba asabwa 950 arishimye cyane ubu dufite ikibazo cy'ambere nuko ibiciro ku isoko byariyongereye ibiciro ku isoko byariyongereye umuceri uri kugura mu 3,000 ibigori navyo by'impungure biri kuri 620 bakongera kubikora bikarenga muri 800-900 mbere byari hasi kiro cy'ibigori bidakoye byari muri 400 bagikora kikagera muri 680 aho ngaho n'ibishyimbo byari hasi none umunsi kiro ugikora ku isoko ni 1,000 washyira n'umusoro birazamuka ibiciro byo ku isoko birahari biri hejuru washyira n'umusoro bikazamuka cyane irebye rero amafaranga yatangwaga mbere yego ntibatangaga bose ariko nibura yabaga ari hejuru ho gato nabwo byabaga ari ibibazo ariko nibura ibiciro byari biri hasi bibaye byiza imisoro bayikuyeho imisoro rwose bakayegizonera
misoro ikavaho yindi hari cyakora bakongera n'andi mafaranga make ya nibura bikajya hagati ya 15 na 12 kuri buri munyeshuri.
Jean Bosco Nkurunziza umuyobozi wa groupe scolaire Kabuga Catholique mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali Asumta Kaboyi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Abana babarirwa muri miliyoni 156 ku isi hose ni impfubyi hakurikijwe imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Hirya no hino ku isi abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta bita kuri bamwe muri abo bana. Umwe mu miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni association mwana ukundwa ni umuryango utabugamye kuri leta ufite icyicaro mu Rwanda. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi muraganira na Samuel Byiringiro umuyobozi nshingwa bikorwa uwo muryango. Ikiganiro mugezweho na Eugenie Mukankunshi sakumi ku isaha mu Rwanda no mu Burundi ntimucikwe.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bubahirije impuru zo kwigaragambya baguma mu ngo zabo. Iyo myigaragambyo yateguwe n'amashyirahamwe anyuranye ya Société Civile arimo La Lucha na Firimbi. Barasaba ko ingabo za MONUSCO ziva muri Kongo iza M23 zigakurwa mu mujyi wa Bunagana zimaze iminsi ijana nikurwaho ry'ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za Ituri na Kivu ya Majyaruguru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwasabye abaturage kwitabira imirimo yabo isanzwe. Bavuga ko iyo myigaragambyo itemewe. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika y'i Goma Dario Sasankari aravuga ko amashuri yose mu mujyi wa Goma afunze, akavuga kandi ko mu makarti amwe n'amwe nka Majengu abantu batangiye gusohoka no kujya mu mirimo yabo. Muri quartier ya Buhene haravugwa intugunda. Nyuma ya mezi atatu badahabwa imfashanyo impunzi za Burundi batuye mu nkambi ya Rusenda bahawe amafaranga yo guhahisha. Imfashanyo yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Barasaba ko imfashanyo bahabwa yongerwa kubera ko ibiciro ku masoko byiyongereye kandi bakaherebwa igihe buri kwezi. Inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Amafaranga izimpunzi zaronkejwe nayo kwezi kwa 7 ukwa 8 ndetse no kwa 9 aho buri mpunzi iri guhabwa amafaranga angana n'5,585 by'amakongomani by'ayo mezi atatu. Izi mpunzi z'Abarundi ziri muri inkambi ya Rusenda zaherukaga guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa mu kwezi kwa 6 zigaragaza yuko ubufasha zahawe n'ishyirahamwe rya PAM buje zari zugarijwe n'inzara.
Wirirwa inzara tukakorogera ubuye abana ku mugoroba akaba ari byo turarira. Mu gitondo twazindikiye ruguru kwa gasombe bagadufata ku nguvu twamanuka dushikiye muhira abana bagashonza bakabura icyo barya twarondera intuze twarondera turengarenga tugabura abana irengarenga butufata atana amafuta atani gatanu bugari buri kugira abana baraye kububaho guse.
Misigaro Emmanuel no mubyeyi ufite abana batanu avuga yuko gutinda guhabwa inkunga y'amafaranga yo guhahisha bituma binjira mu madeni adashira.
Twatubayeho nabi amadeni inzara batuzanira amahera igihe cyarenganye ntacyatumarira na kimwe. Bana bararwara inzoka kubera kurya nabi amadeni menshi banyaduha tugasigara n'inzara itwica n'ubundi reba n'ubu tugiye kumara ndata amezi atatu tufise inzara umuntu umwe yapokeye ibihumbi 58 n'amajana 5 nyumvira mu mezi atatu ingene ya mahera yatunga umuntu
Manirakiza Fabiola ni impunzi bo muri village ya gatanu yo mu nkambi ya Lusenda afite abana batandatu asobanura ko nubwo bahawe amafaranga y'amezi atatu yo guhahisha ari make yabitewe n'ubugi biciro byaduze ku masoko
rubagafuko kubufu kagiye ku 45 udafisi 45 ntugura agafuko kubufu umbo ikigwazi cy'ubufu cy'imyumbati cyageze ku mahera amajana 7 none umva tubayeho gutu umuceri ni note ya 2 none ibyo bihumbi 40 badobona umva nawo yaronka ntacya yamaza na kimwe twese ni inzara gusa n'ubundi ni ukuri mu mahera na rose nta na kimwe amariye kuko n'ubu umwana wanjye ntazokwiga umwana wanjye ni n'ubundi azohangayika aza kurondera ya magoma twari tumaze kubona iminsi 101 zisigaranye
izi mpunzi ziri guhabwa ubufasha bw'ayo mafaranga y'amezi atatu zirasaba ishyirahamwe rya PAM kuzajya ribahera inkunga y'amafaranga yo guhahisha ku gihe
nibaze baduhereza ukwezi kumwe kumwe kandi batwongera amahera urabona ko inga zaduze inga zaraduze nadufite turima nadufite tukora iki ndeumva agomba twishyiza nyine inzara
turagerageza tugafata amafaranga yunguka ni nayo mpamvu iyo hageze gupokera usanga duhereje abagirane abo tusubiza kubera zijya nyungu tuba twararonze ugasanga 5,000 ubyumuka 15,000 10,000 rero aho hose tuko turabona ko turi gukorera abakomersa dushaka ko niburi nk'uko imirire tubona ko byahindutse mugerageze mudusubirize nk'ukwezi ku kwezi niburi hoho twovyopfuma
twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya PAM ntibyadukundira ariko amakuru dukesha bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko impamvu PAM yatinze gutanga ubufasha byatewe n'imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO yari imaze iminsi ibera mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo bityo bigatuma amashyirahamwe ya SR na PAM atabona aho nyura mu kuza gutanga ubufasha kuri izi mpunzi Oveda Sengabo ijwi rya Amerika Ovira
mu Burundi urwego rw'abashingantahe mu gihugu rurashyira mu majwi icyemezo cyo gukuraho urwo rwego rwari rumaze imyaka irenga 100 rushinzwe kurangiza amatati hagati y'abanyagihugu basimbujwe abahuza mu makaritsiye no ku mitumba barahiriye kurangiza imirimo yabo ku wa kane w'icyumweru gishize Kigali Pierre Claver niyo nkuru
jewe bawise jene jewe ngenda hari masudi jewe zoya ifrate
aba ni bamwe mu batowe ngo babo bahuza mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi bariko bararahira bafashe idarapo ry'igihugu mu ntoke kugira ngo batangure amabanga yabo abatowe mu gihugu cyose bangana n'ibihumbi 43 n'amajana 650 bakaba batowe ku mitumba n'amakartie arenga gato ibihumbi 299 ku mutumba umwe hatowe abagera kuri 15 abo bose barahiye imbere y'abatwara amasentere y'intango mu makomine yose agize igihugu bafise igikorwa co kunga gutatura amatati no kumvikanisha abanyagihugu mu kibano ivyo bavyemeye ko bazobirangura nubwira igihe barahirira gutangura ayo mabanga ijwi rya Amerika ryumvirije bamwe mu bagiye kuba abahuza mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke
guharanira ukuri n'ubutungane kuri bose niyemeje gutunganiriza abazonitura bose atakosabye kandi ntarabye kunzi
umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Yatungimana yabatekereye impanuro
ejo azaza kumbwira turya umuhaye aragutunganiriza rero ndabasabe mutunganirize abenegihugu ataco mubasabye nimurabo bwoko nimurabe idini nimurabe igisina
abo bahuza baje gukuraho Burundi ugwego rw'abashingantahe mu gihugu rwari rumaze imyaka irenga 100 rutatura amatati mu kibano utwara urwo rwego rw'abashingantahe bafutswe Adrien Sibomana abona ko ubushingantahe arakaranga mutima kadashobora kuzimangana
ubushingantahe ari umuco arakaranga ibyo navyo ntibifutwa cyane ngo bishigweho n'itegeko akarwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu ataraba nkunzi urumva nawe yuko bashyizeho sentare nshasha ibiriye ku mutumba cyangwa iyo ariyo yose kwiyo migenzo y'umushinga ntahe itabifuzwa
ubushikiranganje bw'ubutungane bwerekana ko hari itandukaniro hagati y'abashingantahe n'abo bahuza ubwo rwego rw'abahuza rwegukira ubwo bushikiranganje bw'ubutungane ndetse rugiye kuba rumwe mu nzego zegereye abanyagihugu z'icimanza ubudashimye rwaciwe nawe bakamuha uburenganzira bwo kwitura sentare y'intango umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yagiye gushigikira abo mu ntara ya Cibitoke
gukorana umwete mu gutunganiriza abenegihugu cyane cyane mu byerekeye amatati y'amatongo bikazotuma amatati menshi agabanuka buryo za manza nyinshi zisanzwe ziri mu masentare y'intango no mu yandi masentare zibone kugabanuka.
Ivyo ntibinyura abashingantahe bo bemeza ko igikorwa cyabo n'ubu kitazohagarara
nk'ubu twofatana mu kanigo ninde yobuze umushingantahe kuvuga ati bangwe bangwe ereka amatati yose burya ntaherera muri sentare.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ku rwego rw'abashingantahe hari igihe barenga akarimbi bagakora nk'amashami yigenga canke abagwanya ingingo za leta. Abatavuga rumwe na leta nk'umugambwe Sanel wowo ubona ko abahuza arakajyo k'umugambwe uri ku butegetsi ko kwigarurira ubutegetsi bwose kuva hasi gushika hejuru. Uwo mugambwe utanga akarorero ko mu ntara zimwe zimwe nka Kayanza, Ngozi, Muyinga na Bujumbura Rural hari abaturuka muri uwo mugambwe bankiwe kwitoza. Umushikiranganje w'ubutungane yavyamiriye kure asaba abatowe kudakorera imigambwe baturukamwo. Umukurambere wo mu rugo rwego rw'abashingantahe yiganiye Ijwi rya Amerika ko atari rya mbere urwego rw'abashingantahe ruca mu ngorane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1943 Ababiligi bakoroniza Uburundi barinovye abashingantahe bishiriraho sentare zabo. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1966 naho abayoboka umugambwe IPRONA wari ku butegetsi ico gihe nibo bategwa gusa. Uwo mukurambere asigura ko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1985 wahoze ari umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza yavyunyuye ategeka ko atamushinga nta yosubira kwategwa. Mu myaka y'ibihumbi bibiri intwaro y'umugambwe SNDFDD iza yanka urunuka ubwo rwego. Kubw'uwo mukurambere w'umushinga ntahe ubwo rwego ni ntasubirizwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Tugize ku gihe cy'imikino mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe ya Axel Mpoyo yatsinze ikipe ya Steve Haguma intwari mu mukino wa All Star Game wabaye ku wa gatatu cy'umuri gishize muri Beka Arena i Remera i Kigali. Jean Claude Munyandinda.
Buri kipe yari igizwe n'abakinnyi 12. Mu ikipe ya Axel Mpoyo usanzwe akinira ikipe ya Reg Basketball Club, abandi bakinnyi bari barimo ni Adonis Fila, Kendall Lamar, Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza, Thomas Cleveland, Olivier Shaka, Armel Sangwe, Eric Age, Pascal Niyonkuru, Hubert Kabare, Arnaud Nkusi na Thierry Munyeshuri. Umutoza w'iyi kipe yari Benson Ogola. Ikipe ya Steve Haguma intwari usanzwe mu ikipe ya Patriot Basketball Club yari irimo kandi Dieudonné Ndizeye, Ntore Habimana, Steven Perir, Angel Belbelek, Justin Witonze, Tom Wamuko, Ta Ari Kazingufu, Espoir Aganze, Frank Betoji, Trésor Muteba na Olivier Turatsinze. Ikipe ya Steven Haguma intwari yari yowe n'umutoza Henry Mwinuka. Uyu mukino warangiye ikipe ya Axel Mpoyo itsinze ikipe ya Steve Haguma intwari amanota 126-116. All Star Game niyo yashyize akadomo ku mwaka w'amarushanwa ya basketball mu Rwanda. Amakipe ya Reg Basketball Club mu bagore no mu bagabo niyo yegukanye ibikombe bya shampiyona. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 ku wa gatanu w'icyumweru gishize yakubitse wakanyafu muri Libya ubwo yatsindwaga n'ikipe y'icyo gihugu ibitego bine byose kuri kimwe. Ni mu mukino ubanza mu majonjoro ya mbere mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 23. Ikipe y'umutoza Yves Rwasamanzi yatengushye abanyarwanda mu gutsindwa nk'idahari, nyamara abakinnyi be mbere yo guhaguruka i Kigali berekeza muri Libya bari batangaje ko biteguye kwitwara neza. Uyu ni umunyezamu Adolphe Hakizimana.
Tumeze neza, twiteguye neza, byaratworoye ko abatoza bagerageje kudufasha
ibishoboka bitewe n'igihe tumaranye tumeze neza nta kibazo tugomba guprova yuko hari ikintu dushoboye kandi bishobora no kudufasha kubona umwanya muri equipe nationale inkuru tugiye hariya tugiye gupambana ku buryo hari ikintu gikomeye tuzagaragaza modu ni nziza navuga yo kari nziza uko buri mwese arisanga muri mugenzi we turumvikana kandi dushyize hamwe muri rusange ndizeza abanyarwanda yuko turi tayari gutanga ibyo dushoboye byose abayobozi batuganiriza buri munsi batubwira yuko tugiye guhagarara abanyarwanda bose muri rusange dufite kwitanga uko bishoboka kose kugeza ku mwuka wa nyuma
umukino wo kwishyura hagati y'u Rwanda na Libya uzabera kuri stade Huye butarejo kwa kabiri ikipe izashobora gusezerera indi hagati y'amakipe abiri mu kicyo gikurikiraho izahitura n'ikipe y'igihugu ya Mali tukine umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi bakuru yahuye n'ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial mu mukino wa gicuti wabaye kwa gatanu y'icyumweru gishize muri uyu mukino wabereye muri Maroc Amavubi y'u Rwanda yaguye miswi na Guinea Equatorial banganya ubusa ku busa mu ikipe y'u Rwanda hagaragayemo amasura mashya arimo umunyakote d'Ivoire Gerard Gohu uyu mugabo w'imyaka 33 yamaze guhabwa pasiporo y'u Rwanda kugira ngo akunde abone uko akinira ikipe Amavubi y'u Rwanda gusa hari bamwe mu bakunze umupira w'amaguru bakurikiranye imikinire y'uyu musatirizi bavuga ko nta kinyuranyo yigeze agaragaza hagati ye n'abandi bakinnyi b'imbere b'Amavubi bamaze iminsi itari mike bashakisha ibitego ariko bikababera nk'umuzi w'ibuye yari Claude Munyandinda i Kigali
mu Burundi umupira w'amaguru Aigle Noir iri ku mwanya wa mbere by'imfata kibanza nyuma yaho Message Ngozi itsindiwe na Flambeau du Centre ku cyumweru cya nyuma cya championnat y'u Burundi Désiré Hatungimana
Muri iyo higanwa y'u Burundi mu mpira w'amaguru umugwi wa Kayanza United wari waramutse ugendera Burundi Sport Dynamic ntiwashoboye kuronka amanota 3 arondera iyo migwi yatandukanye inganya ubusa ku bundi iyo nota rimwe Gustave Niyonkuru amenyereza Kayanza United ararishima naho yari yipfuje 3
se twazoye no kurondera amanota 3 ko murabona muri class meze twari muri big 4 aho twivuza gusubirayo twari tuvuza 3 ariko twagerageje byanse murako twasatirie biranka ariko dushima n'iryo ko turi hanze
mu mugwi wa Burundi Sport Dynamic kuronka insinzi bisigari nko kurondera umuzi wibuye Niyonkuru Jumayine awumenyereza Arizera ko insinzi bipfuza ntiziboneke atandi zova atari mu bikogwa arizera ko uvuba ibintu bizohinduka
mu nkino zikurikira tugiye gutegura kandi surtout ruhande rw'ubusatirizi kugira ngo turabe ko tworonwe ibisindo neho hakigoranye cyane
mu zindi nkino zabaye umugwi wa Flambeau du Centre uherutse gusezera Al Ittihad yo muri Tripoli mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo warayweretse message ngozi ko ubu batari ku rugero rumwe mu kuyitsinda itsinde bitatu kuri kimwe wo mugwi wo mu ntara ya Gitega naho akiri kare umurindi ufise no gusubira kwiyongera igikombe watwaye mwaka uheze Olympic Star nayo muri kino gihe yifashe neza yirahiye Buja City mu kwitsinda igitsindo kimwe ku busa Interstar yari kumbuye insinzi yatsinze Atletico ni Oil bitsinda bitatu kuri bibiri mu gihe uwo mugwi w'umuyinga ari wari babanje gutsinda Interstar bitsinda bibiri ku busa mu gice cya mbere Tigre Noir yanganije na Bamamuru igitsindo kimwe ku kindi Rukinzo inganya na Musonga tubusa ku bundi Vitaro yatsinze Magara Young Boys bitsinda bibiri kuri kimwe nayo Aigle Noir itsinda Top Junior bitsinda bibiri ku busa uwo mugwi mu ntara ya Makamba Wachi ufata vyagateganyo ikibanza cha mbere cha hora mu message ngozi muri basketball naho kuno w'Imana niho hatangura higanwa gitiriwe incungu z'u Burundi higanwa rihuza imigwi iri mu cicaro cha mbere urukino rwa mbere rwahuje urunani ruzoserukira u Burundi mu nkino zo kurondera tike yo gukina inkino za Basketball Africa League BAL na Aigle Noir ugo rukino uwo mugwi urunani wabaye wa mbere mu Burundi warutanguye nabi cyane Agace ka mbere karangiye migwi inganya amanota 19 ku yandi ija kuruhuka urunani rufise amanota 40 kuri 37 ya Aigle Noir byose byahindutse mu gice cya kabiri cy'urukino aho urunani rwigishije basketball abakinnyi ba Aigle Noir muri cyo gice cya kabiri urunani rwinjije amanota 68 kuri 19 urukino rurangira urunani rufise amanota 108 kuri 56 ya Aigle Noir Aaron Kagabo amenyereza urunani aremeza ko bari kubaritegura bikomeye amenyesha ko ihiganwa bimirije itandukanye n'iryo mu Burundi
kubera ihiganwa rya bal risaba ibintu byinshi amastrategie menshi kubera abakinnyi b'ubuhinga bakomeye baruta abakinnyi bacu nga cyo gituma usanga n'imyemenyerezo ya bal n'imyemenyerezo yo ngaha bidasa kenewe ubuhinga no kumvisha abakinnyi ingene bo bigenza na cyane cyane mu mubiri no mu mutwe byatubumvishe ingene bwo kwitanga n'ingene bashobora kugira lo collectif
igice cya mbere cyo kurondera itike y'izo nkino za bal izobera i Kampala muri Uganda kuva itariki 25 gushika 30 z'ukwezi kw'icumi urunani rukaba ruri mu itsinda rigizwe na Matelo Magic yo muri Zambia City Oilers yo muri Uganda Hawassa City yo muri Ethiopia na Army Basket Club yo muri Tanzania umugwi urunani mu ntumbero yo kwikomeza nk'uko amategeko y'iryo higanwa avyemeza bakaba bazifashisha umunya Espagne Alvaro Calvo Massa n'umunya Cote d'Ivoire Ajehi Barou. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na mukubili ya Baro wamfashije kuyabagezaho, tubashimiye kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: igihugu ni manga, bisobanuye ko mu buzima habamo ibigeragezo byinshi. Igihugu ni manga. Mutangire icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.